radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ijwi ry'America yumvikanira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma basuhuza mbahe ikaze mu makuru tugiye kubagezaho muri uyu mwanya. Ingingo z'ingenzi: President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yahumurije abarundi ko hatekanye kandi ko n'igihugu cye kitajegajega.
Nk'ubu usivye gukora ngo ariko wumvirize igihuha bimwe bita ngo bisumba ikivi, ejo ugasonza ugaca widodoma ngo ndashonje. Tumere nk'abagumya abanga bava ngo shirira, dushirire tugira amaso maremare.
Uwo ni President Evariste Ndayishimiye nyuma y'amakuru amaze iminsi havugwa ko ashobora guhirikwa ku butegetsi. Abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri teritwari ya Nyiragongo muri Kivu ya Ruguru mu burasirazuba bwa Kongo baratabaza ko bibasiwe n'andi moko. Intambara yongeye kubura hagati y'ingabo za Ethiopia n'abarwanyi bo mu ntara ya Amhara mu mujyi wa Gondar ku wa kabiri mu bunini muri iyo ntara. Naho Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin arimo arasura ibihugu bitandukanye muri Afurika birimo Kenya. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya ikaze. Amakuru tuhere kwavugwa hirya no hino ku isi. Abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa Mali batangaje ko amatora ya perezida yari ateganijwe muri icyo gihugu mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yigijwe imbere. Ibindi kuri inkuru turabibaza Diane nini nahazwe.
Colonel Abdoulaye Maiga avugira ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali yavuze ko zimwe mu mvo zatumye begeza imbere amatora y'umukuru w'igihugu zirimo ingorane z'ubuhinga bw'ivyuma zishingiye ahanini ku gushira mu ngiro ibwirizwa nshingiro rishasha rya Mali, urutonde n'imyidondoro y'abazotora hamwe n'amahinyu abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali bavuga ko basanze mu ishami ry'Ubufaransa ryitwa IDEMIA ryofashije muri rusansuma y'abazotora. Amatora ya Mali ubundi yobaye kwigenekerezo rya kane n'irya 18 ukwezi kwa kabiri ko mu mwaka uza wa 2024. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Mali ntibwigeze buvuga amatariki ayo matora yungururijwe ko. N'amatora yarafise ahanini intumbero yo gusubiza ubutegetsi bwa Mali mu minwe y'abasivili. Abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali basibije kandi amatora y'abashingamateka yo yarategekanijwe kuba mu mpera z'uno mwaka w'2023. Aha bakaba bavuga ko ayo matora azotunganywa n'ubutegetsi buzova mu matora ya president bitaramenyekana ryarazoba. Subwa mbere abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa Mali mu 2020 begeze inyuma amatora ya president y'ico gihugu. Ku nshuro ya mbere bari bemeye kuyatunganya mu kwa kabiri ko mu 2022, ariko mu mpera zo mu 2021 baza gutangaza ko bitagikunze ko ikirangaminsi bari bumvikanye ko n'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu byo muri Afurika yo mu burengero CEDEAO cubahirizwa. Ukwigiza inyuma ayo matora ico gihe vyatumye CEDEAO ishira mu bihano Mali. N'ibihano vyahavuye bikahava abatembagaje ubutegetsi bw'ico gihugu bamaze kwemera kuzosubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile mu kwa kabiri ko mu 2024. Ntacu ishyirahamwe rya CEDEAO riravuga ku kuba amatora ya Mali yongeye kwegeza inyuma.
Diane nini nahazwe. Muri Libya, umuyobozi w'umujyi wa Dana n'abandi bakorana batawe muri yombi bashinjwa uburangare ku iturika ry'urugomero rwateje imyuzure yahitanye abarirwa mu bihumbi. Oriane itanga ishaka.
Abo bategetsi bagirizwa kuba barafashe minenengwe ibikorwa by'urugomero rukomeye ruri mu karere ka Derna. Ibyo byatangajwe n'ibiro by'umushikirizwa manza kizigenza wa leta ya Libya kuri uno munsi wa mbere. Ibyo biro biri ku mugwa mukuru Tripoli bimenyesha ko vyatanze itegeko yo guhagarika abategetsi 8 bo muri ako karere kubera isenyuka ry'urugomero ryabaye inyuma y'imvura y'isegenya yaguye. Iyo mvura yatumye amazi y'umurengera aseseka mu bigwati bibamwe abantu. Ayo mazi yahitanye ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Uretse buramatari wa Derna, leta ntiyatomoye neza abo bategetsi bandi igipolisi cahagaritse. Abanyagihugu bafise agashavu kanini kuri iryo senyuka ry'ugo rugomero rwari rwarubatswe mu ntumbero yo kuyobora neza amazi y'inzuzi zica hagati y'igisagara cya Tripoli. Ibikorwa by'inagugwa ry'ugo rugomero byari byategekanijwe gukogwa biciye mu masezerano yari yapfundizwe mu mwaka wa 2007. Ibyo bikogwa ntibyabaye bikirangurwa kubera intambara ya gisivile yadutse muri icyo gihugu itewe n'abagwanyi bari bashigikiwe n'umuryango mpuzamakungu OTAN batembagaza ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi mu mwaka wa 2011. Ibikogwa byo gutabara imbabare inyuma y'isambuka ry'ugo rugomero byongeye gushira habona icuka kibi kiri hagati ya leta rusangi ihari hamwe na leta itegeka ubuseruko bw'igihugu itemera intwaro ikorera i Tripoli.
Oriane itangishaka intambara yongeye kubura hagati y'ingabo za Ethiopia n'abarwanyi bo mu ntara ya Amhara mu mujyi wa Gondar wa kabiri mu bunini muri iyo ntara. Fidel Niyongabo.
Ababa mu gisagara cya Gonda batangaje ko abagwanyi bo mu ntara ya Amhara bazwi ku izina rya Fano ku munsi w'Imana bagwanye n'inteko za leta ya Ethiopia muri ico gisagara Gondar na karere kagendegwa cyane n'ingenzi kandi gakoregwamo imirimo y'ubudandaje. Umwe mu baba muri ico gisagara yavuze ko ingwano hagati y'izo mpande zibiri yari ikomeye cyane yashatse gutanga izina ryiwe ku mpamvu z'umutekano wiwe. Ababa mu gisagara cya Gondar batangaje ko muri rusange umutekano wari wagarutse muri ico gisagara mu gitondo cyo kuri uwa mbere. Abasirikare ba leta basubiye kugenzura ico gisagara naho amasasi yaracumvikana mu bice bimwe bimwe byacu. Amamangazini yari yugaye mu gihe amabarabara yagaragara. Bavuze ko atagutana mu mitwe kwabaye mu bindi bice by'intara ya Amhara harimwo umugwa mukuru Bahirda na Lalibela ikindi gisagara kigendegwa n'ingenzi. Ubwicanyi n'uruhagarara vyarageramiye intara ya Amhara iri mu buraruko bwa Ethiopia. Mu ntango z'ukwezi k'umunani kurangiye abagwanyi bazwi ku izina rya Fano barigaruriye ibisagara bitabike mu ntara ya Amhara. Yamara isirikare cya leta carasubiye gufata ivyo bisagara inyuma y'iminsi itari mike.
Uburusiya buravuga ko bwarashe utudege tutagira abapilote tuzwi nka drone hejuru y'ikirere cy'intara ebyiri z'Uburusiya nyine hari inyanja yirabura n'intara ya Crimea yabwigaruriye. Nanone Fidel Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe kwivuna amansi bw'Uburusiya bwatangaje mu butumwa bwashize ku rubuga Telegram ko bwasambuye utudege tutagira abadereva twa drone tubiri hejuru y'intara ya Kherson hamwe n'utundi tubiri hejuru y'intara ya Bryansk. Izo ntara zombi zihana urubibe na Ukraine. Roman Starovoit, uramatari w'intara ya Kursk, yavuze ko inzu zitari nke n'inyubakwa ya leta vyononekaye. Nyamara nta makuru avuga kuboba bahasize ubuzima canke bakomeretse. Ubwo bushikiranganji bwatangaje kandi ko bwasambuye utudege tutagira abadereva tune hejuru y'intara ya Crimea n'igice co mu buraruko bushira uburengero bw'ibahari yirabura. Igisirikare ca Ukraine kuri uyu wa mbere catangaje ko Uburusiya bwakoze ibitero mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa mbere bukoresheje drone 19, misile 12 zishika kure cyane na misile zibiri zisambura ubwato bw'ingwano. Igisirikare cya Ukraine cyatangaje ko abasirikare bacu basambuye utudege twa drone tw'Uburusiya twose uko ari 19 twakorewe muri Iran tuzwi ku izina rya Shahed. Cavuze kandi ko casambuye misile 11 kuri 12 zirasa kure kandi zihuta Uburusiya bwarashe.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mudusange no kuri Y3 Radio yacu voa.com. Mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho ku mbuga za Facebook na YouTube, mudusanga kuri VOA Radio yacu. Mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari ibyo muri Afrika. Prezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yihanangirije abatekereza kumuhirika ko ari intare iturirwa na buri wese. Abivuze nyuma y'ibimaze iminsi bivugwa mu gihugu ko hari abashaka kumuvana ku butegetsi. Inkuru y'umunyamakuru Pierre Claver niyo nkuru.
Itariki 15 z'uko kwezi kw'icyenda ni wakwirakwiye amakuru menshi i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi ko agira habe itembagazwa ry'ubutegetsi. Abanyagihugu babwiye Ijwi rya Amerika ko ingabo nyinshi zifise ibigwanisho bikomeye zagiye gukingira iradiyo na televiziyo y'igihugu ifatwa nk'umutima wa leta. Kubera umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yari mu rugendo hanze y'igihugu, ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru iradiyo na televiziyo bikukira bwarahumurije ko umutekano kuri iyo radiyo wakajijwe nk'ibisanzwe. Nayo ubushikiranganji bw'umutekano bwo bwemeje ko atanzu iri kwirasha ku mutekano wifashe neza mu gihugu cose. ibiro vy'umukuru w'igihugu vyovyo ntaco vyigeze bibivuga ko ariko igihe yatahukavuye mu rugendo yaramazemwo indwi zibiri gwamushikanye muri leta zunze ubumwe za Amerika mu nama y'ishami mpuzamakungu ONI umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarishuye abari bafise amakenga kuri izo nkuru ashitse ku kibuga c'indege ca Bujumbura kuri uyu wa Mungu mu mvugo ifobetse yabwiye abifuza kumutembagaza ku butegetsi ko ari ntare iturigwa Perezida Ndayishimiye ntiyadomye urutoke kuri abo bagomba kumutembagaza ku butegetsi bwiwe yamara amasoko yizewe y'Ijwi ry'Amerika arimwo n'abasirikare bakuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hoba hari icuka kibi hagati yawe n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare General Prime Niyongabo yamariki umukuru w'igihugu ntaco yakivuze ko gusa umukuru w'igihugu yabwiye abarundi ko bokwirinda ibyo byari bimaze iminsi bivugwa kuko kubwiwe ari kubatesha ibikogwa
nk'ubu usivye gukora ngo ariko bumvirize igihuha bimwe bitago bisumba ikivi ejo ugasonza ugaca widodoma ngo ndashonje tumere nk'aba bagumye abantu bava ngo shirira dushirire tugira amaso maremare ugiye urumvirize ibihuha woherayo kuko ashaka kuzosonza ejo kandi ushonje ejo niba azoza kukubwira ngo hora binzarira kwishe ngo none nk'ubu ngubona wewe ngo uzobaho gute kugira guhamagarire mu migumuko
ibiro vy'umukuru w'igihugu bikunze gushira ahabona itangazo ryerekana ko umukuru w'igihugu agira afata ingendo mu mezi atatu aheze kuva mu kwezi kwa gatandatu byerekanye ko umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye bagize ingendo ukwezi n'indwi zitatu hanze y'igihugu urugendo ruheruka rwamaze indwi zibiri rwabashikanye muri Cuba muri leta zunze ubumwe za Amerika mu Bubiligi n'ahandi bamwe mu basesengura politike y'u Burundi nka Frederico mvuga inyumvira yahoze cegera cy'umukuru w'igihugu arafise ico avuga kuri izo ngendo
tukaba tuzi yuko ingendo z'umukuru w'igihugu zitwara uburyo bwinshi kubera ko uko agiye ari amahera y'umurengera kubera ico bita provision mu gihe kiba gikenya nka rya cacu kibuze ibintu nka byose urumva wome ngo mwitwara ariko wiwe ucucika ibyo bintu agenda kuronka muri izo ngendo ikindi cya kabiri umuntu abaza ni icyo twunguka muri izo ngendo inyungu za politike inyungu z'ubutunzi inyungu z'imibano muri izi ngendo kira noneho uko agenda niko no mu gihugu abo bakorana bibaza ibibazo nawe mu kubishura akavuga ati jewe ndi intare imvugo nk'iyo muri politike babisigura ko ari ubwoba kuko intare ntivuga koko ntigerwa kwifisa amenyo ntigera kwivuga kwifisa ibyara no kuvuga nawe si intare kuko intare ntibivuga
Evariste Ndayishimiye wewe abona ko izo ngendo agira ari ngirakamaro mu ntumbero yo kwambika isura nziza igihugu
ningendo ngirakamaro kuko biratuma ibihugu bimenya igihugu hajya tuvuga ngo shinge icumu mu mashinga kera Burundi murazi ko bwasa n'ubwafatiwe ibihano bwari bwarahoye amaboko imugongo no kuvuga hari habandi bace bagenda emwe barabucafuza mu makungu barabwambika ibara ubu rero babonye izi ngendo zituma Uburundi busubira kumenyekana kuri bijururi bari koroza
naho biruko izo ntego intumwe idasanzwe ya ONI ku Burundi nahazishima inyuma y'imyaka itari mike Uburundi budaheruka mu makungu Fortuné Gaeta Zongo avuga ko ataco zafashije mu kubahiriza agateka kazi na muntu canke gutuma igihugu gitekana kugira ngo ntiyagire abosubira kwiyumvira gutembagaza ubutegetsi. Sijya mbere umukuru w'igihugu yiteka abashaka kumukura ku butegetsi yagiye ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri asubiriye uwo basangiye urugamba mu ishyamba Petero Nkurunziza yitabye Imana muri uwo mwaka nyene kuva mu ntango z'uyu mwaka Ndayishimiye yamye agabisha ko hari akagwi gashaka kumuhirika mu nyuma byegekwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere ari Ngiyome Bunyoni ubafungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kuva mu kwezi kwa kane mu vy'uwo mugabo afise ipete rya mbere rikomeye mu gihugu mu gipolisi no mu gisirikare ryagirizwa harimo gushaka guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha no kunyuruza amatungo ya leta Pierre Clavier Niyonkuru ku bw'Ijwi ry'Amerika
turacyari mu Burundi aho abaturage bo mu mujyi wa Rumonge bafite impungenge ko bamwe muri bagenzi babo batubahiriza ingamba z'isuku zigamije kwirinda ikiza cya kolera, bityo bakaba bafite icyoba ko ishobora kongera kwaduka. Iyi ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguye yifashishije banywanyi bayo mu Burundi, tugezwaho n'umunyamakuru Thierry Vendayishimiye.
Inyuma yaho korera yigaragarije mu gisagara ca Rumonge haraheze indwi umuntu umwe agafatwa kajanwa mu bitaro, harafashwe ingingo zo gukomeza isuku muri ico gisagara. Muri izo ngingo zafashwe harimo kutavoma amazi ya Tanganyika kugira ngo akoreshwe mu ngo. Kirazira kandi kuja gukorera muri ico kiyaga ibikorwa bijanye n'isuku, kumesura, koga no kogerezayo ivyombo. Kirabujijwe kandi kudandariza ibifungurwa bihiye aho bitagenewe. None ubu ngingo zoba ziriko zirakurikizwa. Ushitse ku kiyaga ca Tanganyika kumwe hawa Rumonge uhasanga abakenyezi bariko baramesuriramwo impuzu, abandi baba bariko barogereza mu ibyombo, abandi nabo bagwiriyemwo ugwaruka baba bariko bariyoga. Imiduga, amapikipiki n'amakinga naho nyene byogerezwa. Muganga Alexis Nkurunziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge ati biraduteye ubwoba.
Hanyuma mvuga bishobora kuba biteye usanga umwe yaje kumesa ubundi ugasanga yaje ko ari karoga haruhande yabo ugacu usanga ubundi muntu ari karavoma. Ivyo rero birateye ubwoba kuko urumva yamigera umwe azobaje kumesa nuje koga yikuye ko wa wundi nawe aje kuvoma ucu usanga ariyo yadashe agatwara imuhira.
Aho ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika mu Rumonge ni habarobyi n'ababafasha barara mu tuzu tw'uduhema. Haba barobyi bashika ku gihumbi ariko n'akazu ka sugumwe kahabazwa. Ndayiragije Egide twamusanze ku musenyi wa Tanganyika mu Rumonge ati nihigwe kugene abarobyi bo kwihagarika no mu gihe baba bari mu mazi kuroba kuko amato yabo atagira twa sugumwe. Aho kuri uwo musenyi wa Tanganyika ni naho kenshi usanga harara abana bo mu ibarabara, bamwe mbere bakitumaho nyene kumweha bagafukisha umusenyi kuko atatuzu twa sugumwe tuhari. Mu gisagara ca Rumonge kandi hari ubukene bw'amazi meza. Mu gihe rero Rumonge igwiriyemwo abayisilamu benshi bakoresha amazi mu tuzu twa sugumwe, ubwo bukene bushobora gutuma imigera ya korera irandagata kubera ubwo bukene bw'amazi. Ndayiragije Egide ati amazi naboneke.
Urabona nk'ubu turiko turakiyaga je nawe urabona mu mabomba nta mazi ahari.
Ikindi gishobora gutuma korera irandagata mu Rumonge ni urudandazwa rw'ibifungurwa bihiye, amacapati, ibitumbura, amavoka n'ibyamwa bitandukanye biracatemberezwa ku mabarabara. Bamwe mbere babitegereza ingenzi ziba ziri mu mamodoka anyuragiranwaho mu Rumonge. Egide Ndayiragije akabona ko gutuza urwo rudandaza bigoye.
Urya muntu yoba afise kajya kantu katuma korera igwira niyumvirijwe na leta imwereke ikindi kintu yokora kuhugira ntihave habi ngorane. Kajya kaza akaba ariko kuba kamutungiye n'umuryango kakamwigishiriza n'abana kutora ikibazo cyo kumubwira atako kazi nureke ata kandi wamuteguriye icyo rohita n'ukuri yari kukiraba ikagwiza ubuzi kuri abo bamama bakora icyo kintu. Uri kuranaraba ingo nyinshi uri kuraziraba ubuzirishwa n'abagore
mu bibanze nabyo bihuriramwe abantu benshi nabuze ubwa sugumwe rusange buhabazwa. Aho twovuga ku bituro by'imodoka ku isoko nkuru ya Rumonge no ku kibuga c'inkino aho mu Rumonge. Ikikwereka ko abagendera ibyo bibanza batagira utuzu twa sugumwe bihagarikamo ni isuku ridashemeye rirangwa hafi y'ibyo bibanza aho usanga harangwa n'umunuko uva ku mwanda muto na mukuru. Isuku kandi nirishemeye mu bunywero n'uburiro bumwe bumwe bwaho mu gisagara ca Rumonge. Ntabuze ubwa sugumwe buhari kandi babandanya bakora nubwo bashizeho amakomite ajeje gukurikirana ibijanye n'isuku mu gisagara. Ayo makomite akaba afise ububasha bwo kugara ubwo bunywero canke uburiro mu gihe bigaragaye ko isuku ryawo ridashemeye. Aho mu Rumonge kandi hamwe korera yotera byogora kuvura abayanduye kuko hari harabitswe ibikoresho byo gufasha abanduye iyo ndwara haramenywe n'abasuma bimwe birasahugwa. Aho naho ni ku ivuriro ritoyi ryo kumutambara no ku bitaro bikuru bya Rumonge. Muganga Alexis Nkurunziza arongoye akarere k'ubuvuzi ka Rumonge.
Ubwa mbere ubu hariho ikigo kijejwe kuvurirwamo ico kiza cha korera ni naco babumuye inshuro nyinshi bibamwo ibikoresho hariho ibikoresho bimwe twahavuye turahungisha dushira handi nivyo bikoresho dushatuba turikora ko mu kugira dushobore kuba turatunganya ariko kandi bigasaba yuko nubundi tubandanya tudodora kugira ngo ari hamwe huboneka abagwayi benshi twaba dusanga kumbure turengewe murazi nuko nico giza kirandagata umwanya mutoya
abo twaganiriye batashimye ko tubafata amajwi basaba ko bajejwe intwaro bova mu biro bakaja kugenzura ibijanye n'isuku ibintu bitarayangara barifuza kandi ko hokubakwa utuzu twasugumwe rusangi abadukeneye bakariha amafaranga gutyo bakareka kuja kwihagarika aho babonye hose abajejwe amagara y'abantu nabo basaba abanyarumonge kwigora bagakurikiza amabwiriza y'isuku cyane cyane guteka amazi ya Tanganyika iyo babuze meza banywa no gusubira gukaraba cyane nko muri ca gihe hari hateye ikiza ca coronavirus
Radio Ijwi rya Amerika muri Uganda imiryango y'abarundi gera kuri 40 yari yarahungiye mu gihugu cya Kenya ubu iri mu nkambi ya Nakivale irashaka uko yataha mu Burundi aba bagaruriwe ku mupaka w'u Rwanda n'u Rwanda bagerageza gusubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi umunyamakuru Ignatius Bahizi yageze muri iyo nkambi bamubwira uko baje kugera Nakivale kandi barahungiye muri Kenya
Aba barundi bahungiye muri Kenya mu bihe bitandukanye kandi bamwe bari bahamaze imyaka irenga kuri 5. Bavuga ko kubera ibibazo by'umutekano muke n'ubuzima bubi bahisemo kwihungura.
Muri Kenya uko byagenze cyambere umutekano muke, kindi cyakabiri nuko twatubayeho nabi. Dufata umwanzuro wo gukaruka inyuma mu gihugu cyacu.
Urabona batwahereye dufata amafaranga ashika ku 2000 y'amanyakenya mu kwezi ayo mafaranga barayakorora bayageza ku mafaranga 1600 ku muntu ariko uko bakorora amafaranga ibiryo navyo byatera biduka hamwe ugiye n'ukuvuga ntabwo twe twapokera indya twari mu nkambi ya Karubayeri ntabwo twapokera ibiryo ariko twapokera twatwara bamba zacu ku babosi aba bosi rero ibiryo barabiduza hamwe izondya upokeye izo z'ico 1600 wazibya icyumweru kimwe zikaba zirashize nga nta hantu ho gukorana ahantu mu butayu wirwa wicaye kuvuga ugiye kubitaro hoho bakubwira ngo wakamya amaraso ngo wakamya amazi y'umubiri kumbe ninzara nta kintu fite uri kurarya ishi natwe turavuga ati ko atagahunda yo guhungura impunzi irimo rikaduhite dutaha
Nongiye mbabaza ukuntu bageze mu nkambi ya Nakivale kandi batarigeze bahungira muri iki gihugu cya Uganda.
Twageze ku mupaka tumaze kwambuka tugeze mu Rwanda. Uganda yaturekuye twambutse kuri migration y'u Rwanda itugarura inyuma. Tugaruza muri Uganda. Batusubiza inyuma tugira ko hanatamu atamuhanda duhafise utugarura mu Burundi. Muri UN ya Uganda yabari yitwakira ituzana hanga.
Kwaraje itike iherera hiyo mu turenze muri Kenya Busia duhitamo kuza turaza nyene dufashwa nabandi bantu rero kujya usanga mwicaye mu igari nyene nabandi baza baraduha ubuyanzu nyene tugenda ku misigiti cyangwa se ku mashengero batucangira gutebaho tugera ngaho mu Rwanda rero turinjira ama rero baradufata baratwaka ibyangombwa nyene by'impunzi kuko nta bindi twari dufite barabicisha muri computer bararungika baca baratwirukana twibwe bayitwaka twagira ngo hari icuba gira badufashe barabidusubije bamaze kubidusubiza bahita baratwirukana twabonye rero yuwe niza kudutora yo mu Bugande baratuzana nga
tuza kugera ahantu bita Kagitumba turinjira mu mpaka w'u Rwanda muri migration y'u Rwanda barapima imizigo barareba ko atavyuma twa batuzanye imizigo barapima rusanga ntangorane ariko nyuma cyagiye kuhaba barareba ta mwese tubabune mwasubiye muri Uganda cyaturagenda turacumbika aho kuri border Kagitumba abantu baragerageza baradufashirizaho twahamaze iminsi 3 badufasha baduha ibiryo n'ukuri abanyagihugu ba Uganda imani bahezagire kuko baradufashije cyane
ibibaye mu gihe hari n'izindi impunzi muri Uganda ziganjemo iz'abarundi n'abakongomani bagerageje kuva muri Uganda baja muri Kenya kuri bo iki gihugu kiraborohereza gusa bamwe mu bahabaye siko babibona
muri Kenya nta kiza kiri icyambere kubera ko abasudani abarica abantu bitwa ko turabagararake twe niko batwita
ni kuvuga
n'umugarara cyase bashaka kuvuga iki
numurundi umunyarwanda umukongomani nibo bitwa abagarara
cyafite aga telefone ugende bakwice ubu uri kurakora kazi ko kunyonga piki bakwice umwana apena uyunde amazi ku robine basudani bakaza nibihiri n'amacumu nibike bakatwice ubwo rero twabonye iwacu ni wacu hako dupfira mu gahinga tugira kwicwa n'uruzuba twicwe n'abaducumita batuzize ubusa
abasudani hari kuntu bakora imigumuko bakica abo izo mpunzi z'abarundi badasangiza ubwoko nabo basudani
hari abantu bishe mukabibona ngo bishe umuntu runaka
umwe si babiri si batatu sagasheshe
inkuru ya Ignatius Bahizi kuri izo mpunzi tubisegureho ko tudashoboye kuyirangiza turayibarangiriza mu makuru yacu atahareka tubagezeho iya Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin urimo usura ibihugu bitandukanye byo muri Afurika birimo Kenya ibiganiro bye biribanda ku mutekano no kurwanya iterabwoba ku mugabane wa Afurika Diane Nini Nazwe
Imbere kuji Nairobi muri Kenya uno musi kuwa mbere umushikiranganje ajeje kwivuna abansi muri Amerika yagendeye Djibouti ashimira abasirikare ba Amerika bari mu ikambi hitwa Lemonnier iri muri ico gihugu ku ruhara yavuze ko ari ntangere bagize mu guhungisha abadiplomate batandukanye ba Amerika babavana muri Sudani mu kwezi kwa kane umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Amerika yashimiye kandi abategetsi ba Djibouti kuba bacumbikiye iyo kambi nini y'abasirikare ba Amerika ku mugabane wa Afrika yongeye ashima ico yise imikorere myiza iri hagati y'ico gihugu na Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishimiye gufatanya namwe n'ingabo z'umuryango wa Afrika mu gushyigikira igihugu gituranye cya Somalia. Ubufatanye bwacu kandi ni ingenzi mu guhangana n'ibindi bibazo byinshi byugarije ibihugu byacu byombi.
Umushikiranganje ajeje kwivuna abansi wa Amerika Austin yahuye kandi na president wa Somalia Hassan Sheikh Mohamed amubwira ko Amerika ishima aho ingabo z'igihugu ciwe zigejeje zirwanya mu rwiterabwoba wa Al-Shabab. Ahariko umushikiranganje Austin agabisha ko ataho kwijajara kuko kubwiwe Al-Shabab igifise nguvu zo gukwirakwira mu bihugu yavuze ko bikijegajega mu vy'uburongozi. Amerika igabishije kwa hakiri impinga yo gutuza umurwi w'iterabwoba wa Al-Shabab mu gihe Somalia iheruka gusaba akanama ka ONU kajeje umutekano kuba karabangiriye ku ngingo yo gutahukana abasirikare bagera ku 300,000 mu bagiye kugarukana amahoro muri ico gihugu. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo yavugiye mu nama ya ONU igira 78 mu ndwi iheze nawe nyene yagabishije ko inteko z'umuryango umwe bwa Afrika zikaramuka zita ahukanywe ibintu bishobora kuyangara.
Mu gihe ingabo z'umwe bwa Afrika ATMIS ziko zitegura kuvayo mu mezi ari imbere nyuma y'ibikorwa by'iteka nagomba nteze ubutwari no kwitanga kwaranze izo ngabo harimo iz'Abarundi nagira mvune akagoha amakungu ku ngaruka mbi zo gusozera ubwo butumwa gihutihuti kuko bishobora guha karyo imirwi iterabwoba ko kwivyukiranya no gukomera kurusha.
Mu kiganiro umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Amerika Austin yagiranye n'amenyesha makuru i Nairobi muri Kenya mu rugendo arimwo yatangaje kandi ko Amerika igiye gusuzuma nimba ari ngombwa ko igumiza abasirikare bayo muri Niger canke atari ngombwa. Umushikiranganje wo kwivuna abansi muri Amerika abivuze inyuma yaho ejo kwa Mungu Ubufaransa butangarije ko buhagaritse amasezerano ya gisirikare bwari bufitanye na Niger bukongera bukavana ambassadeur wabwo muri ico gihugu. Umushikiranganje Austin yagize ati nivyo tuzokwamana ntaryo dushira imbere inyungu zishingiye ku migenderanire myiza hagati y'ibihugu ariko kandi tuzobandanya kurimbura ingingo zose zizaje zishira imbere imigambi yacu yaba ya kidiplomasiya canke ijanye n'umutekano. Aha mukamenya ko Amerika muri Niger ihafise abasirikare bagira ku 100,000 bagiye guhangana n'imigwi y'iterabwoba.
Diane Nini Nahazwe tugushimire. Nshimira namwe nshuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru twabagezagaho naha tuyasoreje. Mbararikiye gukomeza gukurikira ibindi biganiro biri imbere kuri mikro. Mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kugira amahoro n'amahirwe.